Ini Radio SBT Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Baramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 8 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe n'Ange Fidel Niyongabo. Amikoro make ava ku kubura amatongo niyo ntandaro y'ubukene mu batwa mu Burundi.
Inyezarake kuko urabona isi yaratituze nk'acyo rero nk'isani ivuye amajana 8 ikiro cy'igihumbi na 5. Kiratugoye turashobora kuyirigu ko tutari izuba rikarenga tukajyamuka.
Uwo ni umukenyezi w'umutwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi avuga ku kibazo cy'ubukene no kubura ibifungugwa. Uno munsi ku wa mbere niho sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikorera IRAE mu Buholandi iza gushyikiriza ingingo ku rubanza rwa General Bosco Ntaganda. Mara imbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi atufitiye muri aka kanya. Aloyce
bakoze Fidel ndamutse nabo tuzindukanye muri Afrika. Afrika yarateye intambuko ikomeye mu nzira yo kwemeza ku rwego rw'umugabane amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagabanyijwe inzitizi n'amatagisi. Aho ku munsi w'Imana ejo Nigeria igihugu cya mbere gifise abanyagihugu benshi kikaba n'icya mbere mu butunzi kuri uyu mugabane cyemeza ayo masezerano n'igihugu cya Benin. Ibihugu 54 kuri 55 bigize umuryango w'umwe bwa Afrika havuyemo Eritrea biza byaramaze gusinya ayo masezerano y'ubudandaji atanze itizi kuri uyu mugabane. Amasezerano yemejwe inyuma y'imyaka 17 y'ibiganiro igihe ayo masezerano azotangura kujya mu ngiro kumbure mu kiringo cy'umwaka umwe. Afrika izobibaye akarere ka mbere gakomeye ku isi mu ihanahana ry'ibidandazwa. Mu mwaka 2022 ubutunzi bw'uwo mugabane bugashobora kuzokwiyongera ku bice 60% igihe uwo mugabane uzofise abantu bangana umuriyaridi umwe n'ibice bibiri. Abimukira baheruka kurokoka igitero cy'indege mu ikambi bari bafungiwemo muri Libya bari mu myiyerekano yo kugarariza gufungura. Inyuma yaho baterewe bombe yahitanye abarenga 50 muri bo, abandi 130 barakomereka bagasaba gukugwa muri Libya. Iyo myiyerekano yo kwanka gufungura kuri wa mbere izoba igeze ku munsi wayo wa 4 nk'uko babyiganiye ijwi rya Amerika biciye mu buryo bwa telefone. Gushikeje ku w'Imana abo bimukira bari bakwije iminsi 5 baryama hanze nk'uko bamwe muri bo babyivugiye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryatangaje ko rishobora kuzotangura kubimurira mu kindi kibanza mu mpera z'indwi, ariko bamwe barabyiyamiriza bakavuga ko kwimurirwa mu kindi kigo bishobora kubashira mu kandi kaga. Kuri iyo nkuru nyine Papa Francisco ejo ku munsi w'Imana yarasengeye abo bimukira yongera amenyesha kubwo bwicanyi butazokwihanganirwa. Amasengesho yiwe yabaye hasigaye umunsi ngo hakwire imyaka 6 agendeye izinga rya Lampedusa mu manuko bw'Ubutaliyano. Mu kwibuka uwo munsi arahimbaza kuri uyu wa mbere iminsi idasanzwe igenewe awimukira kuri katedrali yitiriwe Petero Mweranda i Roma. Muri iyo nkuka y'imisa biteganyijwe kandi ko yitabwa n'abantu 250 barimwo abimukira impunzi hamwe n'abantu bagize uruhara mu gufasha abimukira. Inkuru ijwi rya Amerika rikesha umumenyeshamakuru wayo i Roma Sabina Castelfranco. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aragabisha igihugu cya Iran ko byo byiza cyiyubaye. Ni nyuma yaho Tehran yongeye gutangariza ejo kuwa kw'Imana kwigiye kongereza igipimo cy'ubumara bwa Iran y'umukirenze urugero rwemejwe mu masezerano ya nuclear yo mu 2015. Trump yashikirije ivyo haheza amasaha make umushikiranganji w'ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo ashikirije kwiyo ngingo ya Irani izoganisha kwikumirwa no kubindi bihano. Ubwongereza nabwo bwaciye bugabisha Iran guhagarika vuba bwango iyo ngingo n'ingingo zose ziteye kubiri n'ivyumvikanyweko. Ufaransa nabwo ntibwasigaye inyuma bwavuze ko iyo ngingo ya Iran iteye kubiri nayo masezerano. Juan Guaido yitangaje ko ariwe perezida w'imfata kibanza wa Venezuela yashikirije ejo ku munsi w'Imana ku kindi gice cy'ibiganiro bishasha hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe na leta ya perezida Maduro bishobora kuzokwimurirwa i Barbados, ariko ntiyatangaje itariki bizoberako muri ico kibanza gishasha cyo mu mazinga ya Caraibe inyuma y'ibiganiro bihitiye byabereye muri Norvege. Ibyo biganiro by'i Barbados bizoba bigize ivy'agatatu kuva mu kwezi kwa gatanu. Nayo makuru y'inkino umupira w'amaguru mu gwi inserukira gihugu wa Leta Zunze za Amerika warayitahukanye igikombe c'isi mu gutsinda Ubuholandi ibitsindo bibiri ku busa. Mungino za nyuma z'abakobwa zabereye iriyo mu Faransa bituma uwo murwi utahukana ubugira kane ico gikombe. Abanyamerika babanje gutsinda ibindi bihugu bine vya Buraya arivyo Ubusuwede, Espagne, Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza mu nzira yabaganisha muri ugo rukino rwa nyuma. Hani Washington, perezida wa Amerika Donald Trump mu butumwa ku rubuga rwa Twitter yarakeje abo bakinyi aranababwira ko Amerika inezerejwe cyane n'ibyo bakoze.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uno munsi kwa mbere niho Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikorera iraye mu Buholandi iza gushikiriza ingingo ku rubanza rwa General Bosco Ntaganda. Sentare rero iza gufata ingingo ku vyaha yari yakurikiranyweko ivyaha vy'intambara n'ivyaha bityoza agateka ka muntu vyakorewe mu karere ka Ituri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inkuru y'idonido turayibaza umumenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika mu karere k'Uburayi Venuste Nshimiyimana.
Nyuma y'imyaka irenga itandatu agejejwe imbere y'urukiko na nyuma y'imyaka hafi itatu aburana, ejo isaineza mu gitondo niho General Bosco Ntaganda azagaruka imbere y'abacamanza asomerwe umwanzuro w'urubanza. Bosco Ntaganda ufite imyaka 46 yavukiye mu Rwanda muri 90 nibwo yinjiye mu ngabo za FPR zarwanya ubutegetsi bwariho mu Rwanda, nyuma aza kujya ku Rwanda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ernest Sagaga cyo mu by'amategeko mpuzamahanga akaba yari n'umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwirahe aratubwira Ntaganda uwariwe.
Bosco Ntaganda n'umuhoze ari umukuru w'ingabo mu mutwe witaga Front Patriotique pour la Libération du Congo wari hariya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba yarakurikiranyweho ibyaha binyuranye ku mpanabyaha atiranye, aho yagejejwe mu mwaka w'2013. Akaba yari azacirwa urubanza ejo uko byatangajwe n'urukiko. Umuntu akazamenya niba ari umwere cyangwa se niba ari ibyaha bimufata muri ibyo ngibyo yaregwaga.
Bosco Ntaganda washakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ntiyafashwe, ahubwo yaritanze yigejeje ku bwende bwe ku cyicaro cy'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Sagaga aravuga ko bitari bisanzwe.
Ni ibyo kuko uko yafashwe ntabwo ari ibyo byagiye mu nzira zisanzwe, kuko ubusanzwe urukiko iyo rwifuza gufata umuntu keretse iyo yijyanye ubwe kuko nagira ishoboka ariko ubundi urukiko rusaba abategetsi b'igihugu arimo abategetsi bakamufata noneho akaba bamushyikiriza urukiko. Kuri Bwana Ntaganda rero benshi bitaga Ntakazina bita Terminato, we yijyanye muri ambasade ya Leta Zunze za Amerika i Kigali, mwibutse ko ibihugu byombi yaba Leta Zunze za Amerika yaba u Rwanda ntabwo byemerewe amasezerano ya Roma.
Bosco Ntaganda batazi la Terminator ubugenzacyaha bumurega ubwicanyi bwakorewe mu kiliziya ahitwa Savo mu karere ka Ituri, bivugwa ko haguyemo abantu benshi biganjemo abagore n'abana. Ernest Sagaga agaruka ku byaha Bosco Ntaganda yarakurikiranyweho.
Yarakurikiranyweho ibyaha byose hamwe iri mu mitwe cumi n'umunani hari imitwe y'ibyaha cumi n'itatu ibyaha byawe byerekeye intambara bita kimbage n'indi mitwe itanu y'ibyaha bita ibyaha bikora inyokomuntu cyangwa se crime contre l'humanité ibyo rero nibyo yari amaze imyaka igera kuri ine aburanishwa n'urukiko rw'irahe akaba ari byo ejo azamenya niba hari kumufata cyangwa se niba rumeye
mu mwaka w'2008 n'umunani Bosco Ntaganda niwe wayoboraga ingabo zishinjwa ubwicanyi bwakorewe kandi ahitwa Kiwanji ahaguye abagera ku 150 abantu bagera kuri 70 n'umwe niwe baje imbere y'urukiko kumushinja cyangwa se kumuburanira Ernest Sagaga
ejo nibwo tusamenya niba abacamanza bagomba ubundi kwihorera bakagena ibyo bazategeka mu mwiherero ejo nibwo tuzamenya niba icya mbere bamugize babonye ari icyaha kimufata noneho niba ari uko bimeze tukazamenya icyo bamugeneye kiriya mbonye ni uko kubera urukiko rw'irahe ubwo rushobora no guha umuntu yazawe amafaranga ugomba kuvanwa mu mitungo ye yari ifite ayo mafaranga akazafasha abantu bagiye bakorera ibyaha
abantu 2,223 nibo bategereje kuzahabwa impozamarira urukiko niruramuka rumuhamije icyaha aramutse ahamwe n'ibyaha akurikiranyweho ashobora kuzakatirwa igifungo kigera ku myaka 30 Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika Londres
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Burundi umugambwe APDR ejo ku munsi w'Imana watoye umukandida zo guserukira mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka uza umugambwe niwe ubaye wa mbere kugaragaza uzo higanirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eloge Wirikaneza
umugambwe APDR ushizeho uzo guserukira mu matora ku rwego rw'umukuru w'igihugu umupfaso ni Fidelite Nibigira
Watowe n'umugambwe wa PDR ngo azoserukire mu matora y'umukuru w'igihugu y'2020 umufaso ni Fidelite Nibigira n'umudukazi yaturuka muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yemerejwe mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye i Bujumbura kuri uyu w'Imana ahejeje kwemezwa yashimiye Imana n'abamugomwe
mbere ya byose rero nobanza gushimira Imana rugira byose ye yashoboje sina muntu wese ari hano na cyane cyane urwego rwashyizweho rw'abaserukizi bukuru bw'umugambo ya PDR ndetse n'umunyamahoro wese kubona banyizigiye akanyizera ngashobora gushika muri kino kibanza sinoreka no gukengurukira abo bose baba badushyigikiye n'ubwo bataba bari mu mugambo ya PDR mpereye ku banyamakuru bashobora kuza baradukurikiranira hafi mu bikorwa byacu
umufaso ni Nibigira yanavuze uko yabigenza aramutse atowe nk'umukuru w'igihugu
ahanini nibaza ko tuzisunga migabo n'imigambi ya PDR isanzwe ihari niyo tuzokorera ko ahanini nciye ku masonga nibaza ko ahanini noshimikira ngira ngo ku byo mbona aho abandi bagejeje abona ko ngira ngo nta murundi ari muri iki gihugu byose atabibona ibikorwa biriko birakorwa ibivi tuzotangura bishasha by'iwacu tuzobandaniza aho abandi bageze
umukuru w'umugambwe wa PDR nawe Gabriel Banza Witonde yavuze ko umugambwe w'uzoja mu matora atabandi bifatikanije mu nani
ibi rero bikaba bitadingiye amana kuko umugambwe wa PDR mu ikoraniro riheruka ryo kuwa 9 Kigarama umwaka wa 2018 wafashe ingingo yo kuzokwita amatora yose kuva hasi gushika hejuru kandi ari wonyine atawundi bafatikanije ni nakajyo ku mugambwe wa PDR usanga ushira imbere ineza y'abakiri bato n'abantu bato bato ko gutangura kwitegura buke buke mu kurondera ingwate caution zisabwa gucyo azogere kwiteguye neza kandi bihagije
banza witonde hari nibindi yibukije
umugambwe ya PD wiyemeje ko uzogumari umugambwe uvuga rumwe na leta yitorewe n'abanyagihugu ariko uzokomeza kutavuga rumwe n'iyindi migambwe yose gucyo naho bimeze uko rero tuzoguma dukomeza imigenderanire myiza n'iyindi migambwe mu butandukane bwacu hamwe n'intwaro kuko ariyo demokarasi irimo umugambwe ya PD uzogumana akaranga kawo ko gushira imbere ineza y'ugwaruka n'abantu bato bato gucyo iyo migu y'abarundi n'abaronka amahirwe yo kwinjira mu nzego nkuru nkuru zifata ingingo ukaheje usanga bakumirwa kubera uburyo busabwa bakabubura
umugambwe wa PDR ni wonyene gushika ubu maze kwerekana umukandida azoguserukira amatora y'umukuru w'igihugu ashigaje amezi cumi ngo abe mu Burundi uzogira amahirwe yo kuyatsinda mu mwaka uza azotwara imyaka indwi nk'uko ibwirizwa nshingiro rishasha ry'u Burundi ryakurikira ingingo cy'umukuru w'igihugu ku myaka itanu rishira ku ndwi aya matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aje nyuma yateye impari anabyara injyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo gihe perezida Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo bamwe bise cya gatatu bugihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha banahamagarira abanyagihugu kukigwanya mu myiyerekano mu gihe hari abasanga cyayi cya kabiri bakishimikiza ko mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ijya mbere Nkurunziza ajya ku butegetsi yatowe n'abashingamateka atari abanyagihugu icyo bikora kuva ashyikiriza ibwirizwa nshingiro rishasha mu kwa gatandatu umwaka uheze perezida Nkurunziza abavugizi biwe n'abo bakorana bemanga ko atazosubira kwitoza mu mwaka uza nk'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi babimwagiriza ko yahinduje ubwirizwa nshingiro kugira ngo agumane amahirwe yo gusubira kwitoza izindi nshuro zibiri zose Eroje Wilika neza Nairobi Ijwi rya Amerika
banyuranyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Burundi kandi amikoro make ava ku kubura amatongo niyo ntandaro y'ubukene mu batwa barabura icyo warya ukugenda bivuza abagabo bigashika bakomoka kugira ntibagwe mu bana mwishyira hamwe riharanira agateka k'abatwa bariko barahimiriza bene wabo kugira bizukira ubworozi leta nayo bakayisaba amatongo inkuru dushikirizwa na Desire Hatumwimana
gufungura naho ryo barimwe ku munsi ni ikibazo gikomeye ku batwa aho bamenyesha ko bararusa no kubwirwa bakabwirirwa uno mukenyezi wo muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi amenyesha ko ubukene barimwo bubatuma bama bariko barapfukamira abifise kugira barabe ko boronka utwo bahereza umunwa
inyezo arake kuko urabona isi yaratituze nkacu rero nk'isani yivuye amajana umunani ikiro cy'igihumbi na atanu kiratugoye turashobora kuyirigu kuko tutarizu barikarenga tukajyamuko imana yadushoboza nabyo tukajyuta umugezi mu rugo bafite abana benshi kumva biramudurumbanya umutima uguma atesa abantu uno munsi bagiki uno munsi barajya cyangwa ejo bongere bajye ngo agashima akavuga ati ngiye ko namaje kubarondera nzosoroma n'imboga nteke
ubwo bukene burangwa mu miryango y'abatwa butuma bamwe bamwe batabakomoka uno mukenyezi amenyesha ko atunzwe n'inema y'imana kuvaho umugabo agiriye
barabata bakagenda umubyeyi agasigaraho yumiwe akazoza yibaza none umufasa ko yagiye yewe nzogaburira abana iki atagarutse naho umukenyeza tsayama agumaho akazogaburira abana kubera zobafasha uzoni iki afaswa n'iki n'imana yo mwizuru kubera arajyama agasenga bwaca akabyuka agasenga kuko irijya sengeso n'iryo rigaburira abajya abana
gufungura sio mwitwarariko w'abatwa gusa. Iyo bagwaye barabura ingene bivuza bigatuma bafa ku bwinshi kandi bari basanzwe ari nkehwa nkuko unabishikiriza.
Hari n'igihe bishika ugahashika nimba ari imiti ari mikenya ugashagwa nk'umutumwe bagwa nk'agapatient kamunyereke utunini nyene. Hamwe cyangwa kwatitahuze kurande uburyo wuguri iyindi isigaye. Basa umunasha taho kora ta buryo ufishe buryo usanga umwana agumaremba nyene. Yo kwa kutarondoka nyene usanga umwana afiriye mu aho nyene.
Mwishira hamwe gitaho agateka kabatwa bamenyesha ko kutagira itongo atateka bitanga. Emmanuel Nengo arirongoye amenyesha ko bariko barahimiriza abatwa kwitaho ubworozi kandi aho bamaze kuvyitabira arashima intambwe bageze ko.
Burya iyo wirirwa kuza kuribira mu Burundi ari wuzeho uburaburo n'uburamuko wama igihe cyose wama wapfukamye kugira ngo ntakwirukane aho hantu canke ejo ntakwimakaze ariko kubera iyo baba bafise uburyo bukwiye amatongo akwiye bagakora cyo kimwe n'abandi ibyo biragabanuka kandi abifatira ku ntara nyinshi tumaze kwa tubibonamo aho batwe tumaze guhimiriza bagira uburimyi n'ubworozi turi kuyo migambi izotuma nabo nyene bamahamwe bariko barayaga bari kumwe n'abandi barundi bababone yuko nabo ari abantu nk'abandi. Ikibazo raho gihagare buge ntango ya byose ni ubukene bwo kuba bataronkejwe amatongo hanyuma ngo bayakorere baronke uburyo bwo gukorora ibitungwa cyo kimwe n'abandi bituma rero kuko ivyo nivyo bitanga gaciro iyo ufite itongo ukaburima ukabufise inka cyangwa ukabufise impene cyangwa ingurube naho zoba inkwavu burya iyo ufite icyo wigaburira nta gucisha mu ijisho nta ukugaya.
Ikibazo cy'abatwa leta y'u Burundi yaracitayeho gushikaho babashira mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka kugira ibazo byabo bimenyekane ku rwego rwo hejuru hakiri kare ariko n'ubu biracari byinshi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Kwa suhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Ukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini tuje mu Rwanda dutega amatwi umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe yo mu karere ka Sekafa ririko ribera mu Rwanda kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turaye turangije.
Irushanwa ry'umupira w'amaguru rihuza amakipe mu karere ka Sekafa ririmo kubera mu Rwanda guhera ejo ndi kwa gatandatu. Ikipe ya Green Eagles yo muri Zambia yatsinze Higan FC yo muri Somalia ibitego biri kubusa mu mukino wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa 7. Umukino wakurikiyeho muri iri tsinda, ikipe ya APR FC yo mu Rwanda yatsinze Proline FC yo muri Uganda igitego kimwe kubusa. Ejo ku cyumweru habaye imikino mu itsinda rya mbere n'irya kabiri. Mu itsinda rya mbere, ikipe ya KMC yo muri Tanzania yanganyije na Atlabara yo muri Sudani y'Epfo ubusa kubusa. Umukino watangiye isaa 7 kuri Stade National Amahoro i Remera. Nyuma y'umukino hakurikiyeho umukino w'imiguruko wari utegerejwe na benshi hagati ya Rayon Sports yo mu Rwanda na Tupisa Mazembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikipe ya Rayon Sports yabyitwayemo neza iyobowe n'umutoza mushya Olivier Uvambe itsinda Tupisa Mazembe igitego kimwe ku busa. Igitego cya Jules Urimwengu cyabonetse mu ntangiriro y'igice cya mbere cy'umukino. Kapiteni mushya wa Rayon Sports Eric Rutanga bakunze kwita Kamotela Kamengele asanga gutsinda ikipe ikomeye ku mukino w'ikubitiro ari impano nziza yo guha ikaze umutoza mushya.
Match urebye yari match ya mbere kuri kocha yadusabye ko twamuha akado twamwakira neza. Urabizi ikipe ifite abakinnyi bashyashya, twagerageje umutoza ni mushyashya abakinnyi bashyashya ariko twagerageje gushyira hamwe tuvuga ko tugomba gutsinda match ya mbere kuko buriya Mazembe ni ekipe ikomeye kandi natwe turi ekipe ikomeye niko twari twavuganye. Twatsinda match ya mbere bikaba byatuma tujya muri competition neza tuyinjiramo neza.
mu mikino yo mu itsinda rya kabiri yabere kuri Stade Huye Butare. Bandari FC muri Kenya yanganyije na KCCA yo muri Uganda igitego kimwe kuri kimwe, hanyuma Azam FC muri Tanzania itsinda Mukura Victory Sport yo mu Rwanda igitego kimwe ku busa. Uyu munsi kwa mbere irushanwa Sekafa Kagame Cup rirakomeza hakinwa imikino yo mu itsinda rya gatatu n'irya kane. Muri iri tsinda rya kane imikino irabera kuri Stade Muganda y'Irubavu. Guhera saa saba ikipe ya KMKM yo muri Zanzibar irahura na Ports FC muri Djibouti, hakurikireho umukino uhuza Gor Mahia muri Kenya na Manyema yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itsinda rya gatatu baraba bageze ku munsi wa kabiri w'imikino. Guhera saa saba ikipe ya Proline FC muri Uganda irahura na Higan FC muri Somalia, hanyuma isaa cyenda n'igice APR FC mu Rwanda icakirane na Green Eagles yo muri Zambia. Iyi mikino yombi irabera kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutse mu gushyikiriza icyo tubona. Tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
Ya ni kemeri zisha barundi babo jane jabrite jabrite jane
nonyi wetu.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.